umugwi nawe nuze dushigikirane numwe mu migwi y'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na mukibano ahurikiyemo abazi ko bagendana umugera wa sida n'abatagendana uwo mugera abari muri uwo mugwi urengeje umwaka ukora mu gisagara cya Ruyigi baratubwira inkomoko zawo
bahamagaye abantu basanzwe bagendana umugera wa sida n'abatawufise batwigisha ukuntu two kwirinda umugera wa sida batwigisha n'ubumaze kuwandura ko atakumukumira ari kuba hamwe n'umuntu nk'abandi aragwaye ntitwoja tumunena ngo tumunebagure
baradutumye ko kwikomine duca turitaba turagenda baca baratwandika baraduha n'inyigisho ukuntu turitangura twaciye tugitaba turatangura gukoteza udufaranga dukedu
baranavuga icyatumye biyandikisha baratanguza ibikorwa by'uwo mugwe wo kuzikanya no kugurana na mukibano
icyumviro cyo mushirahamwe nuko umuntu akenye utugenda bakakugurana kwivuza canke ukakoresha utundi tuntu
cara tujemwe kuko tubona iyo ugiye mushirahamwe ryo kuziganya no kugurana nta bukenugira iyo ugira ukene uja kwikora kuri rya shirahamwe ugasaba ingurane ukacurangura umugambi washaka wose
urongoye umugwi w'iryo shirahamwe aratubwira intumbero yaryo n'abagize uwo mugwi
intumbero yaryo ishimikiye ku iterambere ry'umukenyezi hanyuma ariko nituri twenyene turese kumwe abakenyezi 25 n'abagabo batanu turatagenda n'umugera wa sida ni 12 intumbero y'iryo shyirahamwe rero kwabaye kugira ngo tujye hamwe dushyigikirane turabyiganya tukagurana n'umutaho utavuna 55 ku ndwi n'ijana ry'intega bizoza
nubwo uburyo bw'amafaranga butaboneka co kimwe kuri bose ntawe bibuza kubandanya ari umunywanyi w'ishyirahamwe kuko uwo bishyitse akabura amafaranga batanga buri yinga bamwihanganira akazoyatanga igihe yaronkeye
hariho uyabura mbwa ntibibuza yuko aja mu ishyirahamwe uyafise uraza utayafise uritaba akavuga uti nayabuze ukitaba igisibo hamuyarose kandi na mahoro gaheza ukazana baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazanayo iminsi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
uwo mukenyezi nyene aremeza ko bamwe mu bagendana umugera wa sida batanga intererano ku gihe kurusha batawugendana
baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze ni ukuvuga ku wundi wa gatandatu arayazana kandi akazanayo iminsi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
umunywanyi abikeneye arasaba muri uwo mugwi ingurane y'amafaranga akaja gukora umugambi yifuza akazoyasubiza mu nyuma
ayo mahera tugenda tuziganya nk'abashaka kuyungunganya ngo nje kudandaza nk'utuntu mu isoko ndonka kunyundo nk'agasabune barashobora kungurana bivanye nayo numva nkeneye cyangwa bivanye nayo ngomba gukoresha ndasaba kubasaba nk'ibihumbi nka 10 cyangwa nka 20 cyangwa nka 30 bakayampa hama bigaca bimera neza nkadandaza nk'agasabune hama nk'abasubiza nk'abahana n'inyungu
muri uwo mugwi barashima ko ingurane zitangwa zishugwa neza bigatuma bagabura atangorane nk'uko byemezwa n'uyu mukenyezi
abatwara ingurane bose barayiduha bakaza baratwishura neza mutahe baba baratwaye n'inyungu bakayitanga neza mu nyuma rero turagabura mu kwa 12 tugabura neza umwe wese atwara ayo yaba yaraziganije n'inyungu tukayitwara neza
kuba mu ishyirahamwe bituma abanywanyi baziganya bukebuka amafaranga maze bagabuye bikabaha ubushobozi bwo kugura ibyahora bibananira kubwo bukene bw'amafaranga akwiye akarorero n'uyu mukenyezi avuga ko iryo shyirahamwe arimo ryamushoboje kugura impuzu
dukoteje inyadufaranga duke duke harageze ko tugabura turabona yuko kungutse naciye ndayaguramo agatenge niko kakanambaye kubera ntako nari mfise muhira umva iyo ntakora uko ntako nari kuroha
nubwo abafite amikoro adashemeye abanywanyi b'uwo mugwi w'ishyirahamwe barifuza kongereza muri kazoza intererano batanga kugira ngo bibafashe kurangura imigambi yisununuye
kazoza kacu tubona yuko ubu tuzohava dushinga n'umugambi ubu nyene twaza turaziganya amahera menshi kuko ubu dutera tugwiza nimba twaratuziganya n'igihumbi ubu haragera ariko turahava tuziganya n'ibihumbi bibiri tukazobana niyo ko dufise umutaho ukomeye niho kazoza tubona ko tuzosanga hageze ko tugabura kazosanga dutwaye amahera menshi cyo twikoze cyo dushaka
mu ntara ya Ruyigi amashyirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na mukibano yarahurumbiwe cyane kuva atangujwe harashize imyaka yaba abacumi n'amashyirahamwe yigenga yakorera mu ntara abatanguje amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na bafata ko umukenyezi ari we nkingi y'iterambere mu rugo baca bitaho guhimiriza cyane cyane abakenyezi birimizi baba mu makomini atandukanye n'abakora ubuzi buto buto mu gisagara mu nyuma bamwe mu bakozi ba leta co kimwe n'abadandaza bato bato havuye nabo batanguza imigwi ya bene ayo mashyirahamwe kuko babona ko byabafasha kurangura imigambi imwe imwe atangurane barinze gusaba muri banki gutyo bakaba bagabanije amafaranga umugambi wotwaye kuko inyungu ya banki bivuyemo Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi ijwi rya Amerika.